mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Abahinzi b'ubuzima ni abantu batanu, hanyuma abakomeretse nabo ni 43. Muri abo rero bahinzi b'ubuzima harimo abagabo babiri, umukenyezi umwe, umwana umwe yabatse imyaka 10, hamwe n'umunyeshuri umwe wo mu mwaka w'8.
Uwo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye, havuga ku gitero cyaraye gihitanye abantu batanu mu Kayanza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo yerekeye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rigiye kugabanya ibiribwa bihabwa impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Ni yerekeye korohereza abarangije amashuri cyane cyane ayo hanze y'u Burundi kubona inguzanyo. Turazigarukaho mu kanya muri aya makuru yibanda ku Burundi. Mugume hafi ya radio yanyu. Uko twari tubivuze mu ijoro ryakeye muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza habaye igitero. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye waganiriye na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana aratangira avuga umubare w'abaguye muri icyo gitero.
Abahinzi b'ubuzima ni abantu batanu, hanyuma abakomeretse nabo ni 43. Muri abo rero bahinzi b'ubuzima harimo abagabo babiri, umukenyezi umwe, umwana umwe yabatse imyaka 10, hamwe abona baciye batejwe bikiba, hamwe n'umunyeshuri umwe wo mu yiga mwaka w'8 yavuye apakira kwa muganga uno munsi mu masaha y'ine. Ibiharuro rero biranyuranye gato n'amakuru twashikirije mu gatondo, kuko hariho abari batowe nk'abapfuye ejo bikiba bajyanwa kwa muganga bahavuye bafashwa n'abaganga bashaka kuri batatu baratsinda bibonekako batitabye Imana. Ni ukuvuga rero yuko atamunani bapfuye, ahubwo abapfuye ari batanu.
Mu matohoza mumaze kugira igipolisi, muramaze gufata uyo muntu canke amatohoza ageze?
Hari abantu bashika kuri batatu bikeko baciye bafatwa bikiba ejo nyene. Abo rero bariko barabazwa kugira ngo amatohoza abandanye, hanyuma uwoza barakoze ibara nk'iryo ico gikorwa kibishe ce cy'iterabwoba adafatwe, hanyuma ashikirize ubutungane mu kubita intahe mu gahanga.
Ego, mwibaza ko uwo muntu yabikoze ugatwe kiwe canke yabikoreye ku murwi nk'uko tumenyereye tuvuga ngo imigwi yabo yitwaje ibigwanisho?
Ivyo ntiramenyekana kuko atarahera, ariko ikiboneka ni uko grenade yari ije igana umuntu witwa Nzandimana Claude asanzwe arongoye ikigo Sezisar cyo mu Kayanza, ari nawe yayegeranije abantu kugira abagurira agacupa ko yari aciye aho kuri uwo mutumba mihavuka yari aciye, hanyuma rero yayegeranya abanyagihugu baramubwira ngo bagurira agacupa, hari akabaguriye bagira batanga kugasangira. Ni uwo muntu yaciye ateye grenade ica ibona gukomeretsa abo bantu yica nabo.
Egome Pierre Nkurikiye, vugira igipolisi cy'u Burundi, turagushimiye.
Murakoze namwe.
Tubibutse ko kuri iyi nkuru nyene Perezida Nkurunziza ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko ahojeje imiryango yabuze ababo muri ico gitero c'iterabwoba cabereye muri iyo komine Gatara mu ntara ya Kayanza, akongera akavuga yuko babikoze bazobihanirwa atagisivya.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR yagabanije ibiribwa bigenerwa impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Izo nkambi, izo mpunzi ziravuga ko ibyo zihabwa ubu byamaraga ukwezi, byagomba kumara ukwezi hafi, ariko birafungurwa mu cyumweru kimwe gusa. ni mu gihe rero HCR yerekana ko mu mezi atatu ashize umubare w'impunzi z'abarundi wiyongereyeho muri rusange abarenga ibihumbi 14. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera Arusha Pierre Cavier niyo nkuru yaduteguriye inkuru.
Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zivuga ko guhera mu mpera z'indwi iheze bagabanirijwe ibifungurwa bahabwa n'igisata cya ONU cita impunzi HCR. Izo mpunzi zirenga 126,000 ziri muri iyo nkambi zemeza ko nk'uko bifungurwa bya nkenerwa nk'ifu y'ibigori hagabanutse ko hafi igice cyose. Ubu ni umwe muri izo mpunzi yabyiganiye Ijwi rya Amerika.
Ibiro 5 n'amagaramu 320 mu ndwi zibiri. Ubu turiko turaronka imfungurwa z'ukwezi kose, ni ukuvuga nka ifu y'ibigori ingana n'ibiro 7 n'amagaramu 448 mu minsi 28. Ubwishaza ibiro 3 n'amagaramu 360. Umusururu ikiro kimwe n'amagaramu 400, amavuta amagaramu 560, n'umunyu amagaramu 70.
Ibyo bifungurwa bahabwa bigenewe kumara iminsi 28. Naho biruko izo mpunzi zivuga ko atanindwi imwe bashobora kubimaza, kandi nahone badafunguye neza bagasaba ko byokongerezwa.
Ntizikwiye na gato, ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya. Nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kurwaragurika. Winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi, ufunguye neza nta niyinga yohera utarabimara.
Igisata cha woni chita impunzi HCR na nsiguro kiraha izo mpunzi, gusa ico gisata cerekana ko ibitegire vy'impunzi z'abarundi bibandanya kwiyongera. Ubu bageze kubarenga 430,000, ni mu gihe mu ntango z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene bari bageze ku 416,000. Ku isonga haza igihugu cha Tanzania kirimo abarenga 244. Mu minsi iheze umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko wavuze ko utewe umutima uhagaze n'ico kibazo c'impunzi. Honorable Christophe Bazivamo, icegera c'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango, yahamagariye ababishoboye bose gufasha kugira umuti uboneke.
Yumvikana ko hari nyinshi, twumva rero ko bikwiye ko ikibazo cyaba kibitera icyo ari cyo cyose abayobozi bagifatira ingamba bikajya ku murongo. Ubundi iyo hari umutekano muke ni no kubangamira uburenganzira bw'abo baturage by'umwihariko. Tukavuga rero ngo ingamba zishoboka zose aho zaturuka hariho hose, by'umwihariko uhereye mu bihugu byacu bya East Africa, ko abakuru b'ibihugu bashyira hamwe mu by'ukuri ibibazo by'umutekano bikabona igisubizo. Cyane cyane ko abaturage iyo bicaye bakavuga bati ese ko turabona umutekano ari muke mu East Africa iratumarira iki, ese ikibazo cyacu mukitayeho? Ibyo wumva ko ari ibintu bica intege kandi bigasubiza inyuma intambwe yarimo igenda iterwa mu rwego rwo kubaka ubumwe bw'ibihugu by'umuryango w'Iburasirazuba. Icyifuzo ni uko nyine haboneka umusaruro utuma amahoro agaruka mu Burundi.
Aho ni mu gihe ibihugu bine by'uwo muryango byonyine byakiriye ibice 90% by'izo mpunzi, no kuvuga abarenga 385,000, abandi bakaba bari mu bihugu nka Congo, Mozambique, Zambia na Malawi. Pierre Clavier ni inkuru ya Arusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Clavier, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Tugaruke mu Burundi, hagiye kujyaho urwego rufasha korohereza urubyiruko kubona igishoro, cyane cyane aba bavuye kwiga mu mahanga. Kuri uyu wa mbere, rimwe mu mahuriro y'urwaruka rizwi nka Coalition des Jeunes en Action riri kumwe n'abakorera bushaje abikorera ku giti cyabo hamwe n'ikigo cyorohereza abatanga inguzanyo bateguye inama idasanzwe. Mu bayitabiriye harimo abavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Eloge wirika neza adufite inkuru irambuye.
Iyo nama y'iminsi ibiri yitabwe n'abagwizatunga n'abantu bava mu bisata bitandukanye harimwo abanyamashengero hamwe n'ibisata vya leta. Icivugo cayo ni ukugwiza imitaha yifatikanije n'uburongozi bwiza. Nabajije Albert Nasasagare arongoye ihuriro Coalition des Jeunes en Action ari mu bayitunganije icatumye biyumvira ico civugo.
Nushobora gutandukanya kugira ubutunzi, iby'ubutunzi cyangwa kugira imitahe by'abagwiza tunga n'iby'uburongozi. Turakeneye abarongozi beza mu gihugu kugira ngo bashireho amategeko meza, amategeko yorohereza abagwiza tunga, yorohereza abazana imitahe, kandi n'abanyamitahe nabo barakeneye gushigikira abarongozi umurongozi sumuntu hari kugira ngo arondere inyungu ziwe ibyo akora ntiyabikora yiyumviriye kazoza kiwe n'umuryango wiwe ariko umurongozi n'uhari ku nyungu za benshi ku nyungu z'igihugu aga ibyo ategura byose ibyo akora byose ariko yumvira ineza ya benshi neza y'igihugu
kubwiyo neza ya bose hagiye gushirwaho ihuriro ryoroheza urwaruka kuronka imitahe na sasagara avuga ko urwego ruzogira kamaro kanini
nitwizera ko bizozana turamaze kuzana akarusho kenshi cyane mu gufasha urwaruka ruheje amashuri urwaruka kiri mu mashuri nabamaze kwinjira mu buzima bwa minsi yose baba abakora mu buzi butandukanye canka bikorera ibyabo akarusho kariho ahubwo rero dushaka kongereza ingufu nyinshi kugira ngo iyo twara dukora twenyene tubifashanye n'abarya bajejwe korohereza bazanye imitari wapi hamwe dufatanye rero na secteur privé nabone kugira ngo tubazane byabi nitwakora twenyene byari nitwimbira twenyene tuvyumvira hamwe kugira ngo umuntu wese cyakeneye cyose gisange ngaho hantu hamwe abazanye imitahe urugwaruka rufise ivyiyumviro rukirurumba bafise ivyiyumviro amaherekwa yo gutangura ibikorwa boroherezwe rero akarusho karahari cyane
mu batumiwe harimo abanyamahanga bamwe bakaba baturuka muri Amerika Ruben Golf aserukira muri Amerika yabwije ujya Amerika cyamutumye kuza nubwo igihugu ciwe cyagabishije abanyamerika kutijajara mu ngendo zija mu Burundi
We want to see this nation grow, and we want to be that liaison go between the corporations and the government.
Agira ati twifuza kubona igihugu gitera imbere tugashaka kubikiraro hagati yafasha Burundi na leta. Ntidukeneye gusubira kumva amakompanyi atwara ubutunzi bw'iki gihugu ariko ntasigira ikintu na kimwe abanyagihugu. Jewe ubwanje naravuganye n'ubushikiranganje bw'imigendane ya Amerika n'amakungu ndababaza icyatumye bagabisha abanyamerika ku ngendo zijya mu Burundi. Bambwiye ko bafatiye ku makuru baronse Sukuri rero izo bavuze ntabiriko biraba mu Burundi ibi birasamaza kuko abantu bumvise ibintu bibi ntibashobora kuza ngo bashore imitahe yabo nababwiye nti bitegerezwa guhinduka muri ko muraha mu Burundi n'abantu babwo ninataha rero nzovugira u Burundi
So when I return I will speak for Burundi.
Gushikubu mu Burundi hacyari kibazo cyaho rwaruka rushobora gukora ingurane ariko narasasaga arasanga atari ntambamye nyamukuru.
Si ntambamye na gatoya muco twigisha kirimwo ni hujya ku mwana avutse. Umwana yavutse aratangura kwavura, tangura atashobora no kwicara, agatangura kwiga guhaguruka agwa hasi, agatangura gatera ntambuko zibiri agacagwa hasi. Rero umwana umushigikira iyo amaze kwiga gutambuka. Umuvyeyi ntafata umwana ngo amwigishe guhagarara. Oya, hajya tangwe kwiga guhaguruka byanga niho tangura kumushigikira. Natwe nibyo tubwira urwaruka ibyo kuzerinze igituma usanga gutera imbere bitugora nuko turindira abantu baduha imitahe turindira abo twita bagira neza umugira neza wa mbere ni wewe nta numwe ashobora kwiyumvira kazoza kawe atari wewe nyine nta ntambamye nimwe twishobaje ati iyumvire binini utangure bitoye ibyo rero twe turamaze kubibona tugo dufasha abana umwe barabara n'abadamu umwe barabara yuko ibihumbi 10 bifasha umujyango iparete ya magenanga ikiro cikaranga nanga bisaba ko umuntu yicara kandi ku mugambi ukiyumvira iyo ushaka gushika kure
Igolf asigura ko afite ivyizigiro kuri kazoza ko Burundi
I see nothing but hope and because this country has much to offer too many countries are exporting potential in the
Nta kindi mbona atari ivyizigiro kuko igihugu gifite byinshi byo gutanga ibihugu byinshi biratakaza ubuhinga mu kubura abavuka gihugu akenshi bageragezwa n'ubuzima bwo mu bihugu bishyaye imbere barati wabo ntibagarukana ubumenyi bwo mu ishure n'amahirwe yo gutanga ubuzi abarundi bari hanze bakwiye kuza kuko iki gihugu gikeneye no gutera imbere kandi birakunda bifite kazoza gakomeye imbere
it has a great future ahead
Burundi amatohoza yerekana ku bice birenga 55% kw'ijana by'urwaruka ruba mu mitumba rutagira akazi naye baba mu bisagara bakaba barenga 65% leta iherutse gutangaza kugiye gushiraho ibanki yo gutanga ingurane ku rwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
eroje ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru cyuti turi kumwe mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yifuza ko ubwoko butaba ikintu fatezo mwigabana ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu ibyo yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abaturage yo muri commune Ntahangwa mu mujyi wa Bujumbura hagati mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2017 kuri icyo kibazo mugenzi wacu Aloyse Bigirimana mu mwanya ushize mu kiganiro muri Isanga yakiganiriyeho na bwana Jean-Claude Karerwa Ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na bwana Feneyas Nigaba uvugira umugambwe Frodebu rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwana Karerwa Ndenzako haratangira avuga igihe icyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu cyatangirira gushyirwa mu bikorwa
umukuru w'igihugu yifuza yuko ibyo byoja mu ngiro bidatevye ariko arategera abazirikana meza yuko igikorwa nk'icyo igikorwa kitamara umunsi umwe kitamara umwaka umwe igishobora kumara iminsi myinshi ariko bitere bitebuke biciye mu isekeza yatanguje iryo sekeza nkuko muri izi sekeza rifasha abarundi kumenya inyifato ibereye guhindura ingendo kuzirikana igihugu cyabo iyo cavuye aho kigeze niyo kiriko kiraja ibyo rero bizoca mu nyigisho nyinshi bice mu biganiro byinshi ariko bitewe bitebuke abarundi bazota bavibuzi mu bazibuntu bategere yuko ibyo byamoko mu Burundi ari uruhendo rwakoreshejwe n'abasesa nkuyoze bobo barondera inyungu zabo batarondera inyungu z'abenegihugu b'u Burundi.
Ego me muri ibyo biganiro aheruka kugirana n'abanyagisagara mwari kumwe nawe abo batangiye kuvugana bo mwumva babivuga kwiki?
Abarundi barashima cyane mbere nagira ndakumenyeshe yuko ataru nibwabaye bwa mbere abivuga niyo yatanguye kwivuga mu gisagara nyiricyubahiro umukuru w'igihugu ubutumwa nk'ubwo yatanguye kubushikiriza kubutanga neza na neza hari mu gihe Burundi bwari ko buribuka imyaka 2026 abarundi bamaze basezeranye kuvavanura n'amacakubiri ayariyo yose bakabana mu bumwe amacakubiri yazingamitse Burundi kurusha ayandi macane cyane amacakubiri ashingiye ku moko ayo nayo nkuko kubatabizi n'amacakubiri yazanywe n'amacakubiri yazanywe n'abakoloni b'ababiriki umukuru w'igihugu ntiyabivuze rimwe cyangwa kabiri mu nyuma yaho yaragera abisubiramo mu manama yatunganije yaba ayabene igihugu umuntu yatandukanye cyangwa mu yandi makomini agize igisagara cya Bujumbura ibyo rero yaciye abigira kimwe mu bigabane bigize isekeza rihambaye ryo gufasha abarundi kubibuzimu bakajibuntu ibyo bigashoboka ari uko babanze gukubitiza agatima mpembero bakazirikana neza amajana amaza y'igihugu cyabo bakamenya iyo Burundi bwavuye aho bwaciye naho bugeze aho bugeze niyo bugana.
Ego me reka tubaze Phineas Nigaba avugira umugambwe Frodebu umugambwe Frodebu ukaba waranatakaje umukuru w'igihugu aho yagandaguwe bamwe bavuga yuko yagandaguwe kubw'ubwoko bwiwe abandi bakavuga ibitandukanye ko yahowe ibyumviro bya politike ka n'ikibazo cyavuzwe ko cyane mu Burundi. Phineas Nigaba iki cifuzo cy'umukuru w'igihugu mucakira gute?
Ni cifuzo abantu bo kwitondera kuko abarundi baracyafise ibikomere turazwe kahise tukaraba na kubu turazwe kahise ku Burundi Burundi haragiye havugwa ko hariho abantu ubwo kubwa batutsi bari barigangiye ubutegetsi cyane cyane ku bintu bijyanye n'igisoda bijyanye n'ikijyandarume bijyanye n'umuzindi zego mu butungane byaravugwa ibyo rero byatumye havuka n'imigwi yitirirwa ubwoko parte hutu iyo kugira ngo izohe ijambo abahutu rero uhumva ko ntawo vuga ngo ubwoko ntibuhari mu Burundi ntawo bideha kuko n'igihe twajya mu biganiro yarusha mwibuke ko habonetse imigwi ibiri hariho imigwi ihurikiyemo ubwoko bw'abatutsi aribo benshi n'imigwi ihurikiyemo abahutu aribo benshi mu iyo migwi niyo yaganiriye kugira ngo bumvikane ingene bosezerana ingene bazobana mu gihugu cy'u Burundi atawanjya wangura kandi icyo gihe baje ku masezerano yatumye igihugu gisubira ku nzira yo kumvikana yo kubana neza urumva rero abahutu n'abatutsi baragiye hamwe rero uwo vuga ngo ashaka kugira ngo abihebe abyingo ntibivugwe yoba ariko ashaka kugira ngo mu Burundi twibagigwe kahise kandi twarabiciyemo n'ubu urazwe mu gihugu cy'u Burundi ibwo bwoko buriho kuko ntawo bya ngaho ngabeshye ngavuge ngo uyu munsi iyo baje barada mu gisirikare bavuga ngo 50% y'abahutu na 50% y'abatutsi mu gipolisi ni uko nyine mu nzego ziserukira igihugu naho nyine bavuga ati abahutu bazobaba abatutsi bazobaba ibyo rero umuntu yobikomakoma muri kino gihe yotuma mu Burundi amaye amasezerano y'Arusha akirigana kuko abarundi baragize amasezerano n'ingene bazobana.
Kuri telefone turafise Francis Mugisha. Francis, muratwumva?
Na bicumvuze kuri ibyo uko Perezida Nkurunziza yabivuze, mbona umenga harimo amahenyu gatoyi. Numva ukuntu yobona ko gukuramo ubwoko guvuga ko bugabura ibibanza badafatiye ku bwoko, ubu akaba ari habibona ko bikwiye inyuma y'imyaka 11 amaze atwara. Mbona umenga harimo ukwikunda birenze urugero. Hariho abatutsi benshi bishwe kubera ubwoko bwabo kandi bivuye ku mugambwe wiwe, bishwe n'abacanka bari rero simboni inyungu yogira kuvuga ngo ntibagabure ubutegetsi bwifuza ubwoko, mbega boca bisunga iki?
Thierry, nawe Thierry muri he?
Hano ku murongo.
Ego me Thierry, irindi zina mwitwa nde?
Kumana.
Ego Thierry, ndi Kumana, muri he? Mwifuza gushikiriza iki?
Hanyuma ko cyerekeye icyo umukuru w'igihugu yashikirije n'icyumviro cyiza cyane. Ariko ugaragaje kuraba muri kahise usangamwo ibitigiri byo mu nzego birabiye ku bwoko. Rero jewe ikibazo nari mfise nagomba mbaze onye avugira umukuru w'igihugu yuko icyo kibazo atoba kizanye mu gihe bariko barahindura ibwirizwa shingiro. Usanga hariko haraba amarusanso mafatiye ku bwoko, nicyo gituma nagomba kubaza yuko icyo kintu baba barakibangiraho gatoya kugira ngo babanze babyige neza. Murakoze.
Murakoze cyane Jean Claude Karerwa. Ndenza ko muvugira umukuru w'igihugu mu nyarutse mwishure aba bantu babiri.
Icyambere umutumire wa mbere yavuze ku bijyanye na Arusha n'agenda mwese yuko umuntu wa mbere ashyigikiye amasezerano ya Arusha ari Perezida Nkurunziza, kuko mbere n'ibigabane bitari byagiye mu ngiro imbere byategeze kuja mu ngiro mbere ukaja ku butegetsi, wewe wahaziye yarabishize mu ngiro. Ni nkijya ujya mu gihugu ugiye gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo, ni uyu mu gihugu ugiye gufasha Abarundi gusubiza hamwe no kurekuriranira sever, ni ukuvuga ko amasezerano ya Arusha amuraje ishinga arayashyigikiye cyane. Ariko rero abantu bazoje barategera yuko amasezerano cyangwa amategeko cyangwa imigambi n'imigabo n'amateka agenga igihugu bijyaho mu gihe igihugu kiba kigezemo bigahinduka bijyanye n'igihe igihugu n'isi mbere bigezemo.
Murakoze Phineas Nigaba, tubasabe namwe mugire icyo muvuze ku bya Francis Mugisha na Thierry Ndikumana. Munyaruka
nashaka ubwa mbere umenyeshe ko amasezerano y'Arusha igihe Abarundi basezerana sabazungu batumye Abarundi basezerana, nayo nashaka menyeshe ko mu by'ukuri abaje kuvuga babuze ibintu bihambaye cyane kandi nabashimiye. Gusa ikintu kimwe abantu bumenya ni uko iki gihe turimo turagicuka nyine gihari cya politiki, tukaraba ingene mu migenderanire bimeze bimeze. Ubu si igihe yuko abantu koza n'ibindi bintu novuga bisamaje abantu, ahubwo nituje ku bibazo by'amukuru bikomekomeye kugira ngo Abarundi tuve muri ibi bibazo. Nawe ibyo bibazo byo kuzana ibintu by'ubwoko nubwo kuba ari ibibazo byo kugira ngo basamaze abantu, kuko nta muntu atokwemeza neza ko mu Burundi amoka hari amoka arahari, kandi nticyari ikibazo Abarundi mu butandukane bwabo bokwibanira neza mu gihe igihugu cyotunganywa neza.
Turafise Vianney kuri telefone. Vianney, muratwumva?
Jewe nsanzwe muri kaminuza n'izi bintu bya kahise, ni kahise y'u Burundi irimo. Ugerageje kuraba kuva ukuntu Burundi bwagiye butwagwa imbere y'umuza w'abazungu, ukaraba iby'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi, urabona ko ata kibanza kinini byari bifite mu Burundi.
Yego,
biragaragara neza ko byagiye guhabwa intumbero ibisi uyu munsi avec la venement y'abakolonisateur.
Urakoze Vianney, reka twakire na Nzomukunda. Muratwumva?
Ni ukuvuga ko ukuntu bimeze nacyo icyivuzo cy'uwari nk'intererano, ni ukuvuga ko uko kuntu bavuga ko atabwoko namba bwosubira kuvugwa mu gihugu, njye ndabona ko umenga nibyo ukunda, kuko kera kuva kera narindi ibyo by'amoko byari bihari. Mugabo kimwe gusubiza ubwenge inyuma nk'uko uwo mugenzi wacu abivuze, mubisanzwe byogwana kubikura mu mitwe y'abantu mugabo nyanze ndabishigikira ibyo bintu
tutangure kuri Jean Claude Karerwa giricashikirije ku vya Vianne n'ivyanzo mukunda
ibyo Vianne yashikirije yavuze n'umuhinga yavuze neza cyane ahubwo barakwiye kubona amasomo yacu akamwigisha kuko nubwo kuri giricha mufashije Sarasie nawe yashimangiye icyumviro muri cyubaro mukwigwa yashikirije najye ni cyiza cyane kanatsinda umukuru w'igihugu yasinye kuvira hasi no kwicarira icyo kibazo yavuze ko yabyiteguriye mu myaka ishika itanu yari itaje cyane yafashe imyaka itanu yose araganira n'abakurambere arasa hirya no hino ibyigwa by'imibano mu bantu n'ibyerekeye imigenzo n'imigenderanire bimwe bita mu Gifaransa sociologie n'anthropologie arisunga ibyigwa bya kahise ibyigwa by'abahinga bitandukanye araheza avuga ati mu Burundi harabaye mihakabe atireka twigira inama y'intango shasha maze tuze dusigire iragigiza mu Burundi bwejo iragigiza rero so buryo turafata ibintu ngo ko byakozwe n'ibigumuko bimere ko ubu no mu myaka yose no kuvuga tuti byakozwe nabi tubihindure ibyakozwe neza tubigumane tutere tujye imbere
egome urakoze Phineas Nigaba Vianne na Saratiere girecubishuye
ndashaka kumenyesha mugenzi wanje Karegwa ko ibwirizwa nshingiro ari kimwe mu bice bine bigize amasezerano y'Arusha kandi azaraba iyo bavuga ati zira korda Arusha ntabwo bigera birefera ku ibyo bindi byose yavuze ni kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha ibyo bindi ntibyagenda kwegera ko rero aba bagiye nabo nabashimiye nabakengurukiye gusa wumvise ko nabo bafise amakenga bakavuga bati ni ibintu byo kwitondera si ibintu byo gushyira mu ndasa kuko byaramaze kujya mu mitwe y'abantu ni ibintu byo gufata umwanya muremure ni byiza cyane nabo nikazi babona ko biteye amakenga kandi ikintu giteye amakenga umuntu acayitonda rero nabashimira ko bavuga bati mu Burundi nta wose ukavuga ngo ibi bintu aswatanishe yogenda buhoro buhoro nacyo nicyo duhanura tukavuga duti ahubwo ni ako ibindi bintu bituma abo bantu babana neza mu bahoro n'umutekano bituma abo bantu bashobora kwiteza imbere ibyo bindi bazobyibagira ni naho bazotangura kwiyumvira n'ibyo bintu ngene byogenda bo nyene mbere uzosanga bari kubatanga intumbero abo barundi nyene ariko bitavuye mu bantu bo hejuru ngo dutegetse ibi kuko mu Burundi abarundi be murade ingene babanye iyo ku mitumba ntabirimbo ibyo bavuga ariko urabye kahise ku Burundi nta wose ashoka avuga ngo ibyamoko ngo arabihebye yoba yihenze yoba ariko yubatse inzu ku musenyi kandi iyo nzu yubatse ku musenyi nayo nta gihe yomara twebwe turahanura rero abantu nibareke kugira ngo icyo kibazo aricyo gita kiza kinyaruka kuko utumengo ejo uyu mugambo wo guhindura ubwirizwa nshingiro byozova ngo bijyamwe nubwo mugenzi wacu Karegwa atashaka kubivuga neza usanga intumbero ari uko uyu mugambo wo guhindura ubwirizwa nshingiro bashaka bijya biharuro byose birimwo nyine abarundi basezeranye bazobana bashaka kubikuramwo kandi babona igihe taricyo iki gihe turimo ntabwo cyotuma ntabwo icuka ari cyiza cyo wumva ko namakunga ari karahandi atireka guhindura ubwirizwa nshingiro mbega handi byo cyo bidahinduka cyo bidahindutse ho bahe nareke kutubesha rero ratubwiza ukuri ko bashaka guhindura ubwirizwa nshingiro bato cyane byo bacha bajyanye ngo twari twarabivuze ariko twa bahantu baduti ntabwo uyu iki gihe sico uyu mwanya siwo ni habanza haboneke itekane mu bantu.
Icyo ni igice cy'ikiganiro mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Aloyse Bigirimana yagiranye n'umuvugizi umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza wifuza ko ubwoko butaba ikintu fatizo mwigabana ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu yabiganiriye rero na bwana abatumirwa be bari Jean Claude Karerwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu na Phineas Nigaba uwo muri Frodebu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Turutera mwanimu duteza matwi ahani ho dusoreje ibiganiro byacu twari twabateguriye kuri isaha tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza matwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Bill Barber afatanije na Fasil Gebehu kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mugira ibihe byiza andi makuru ni samoya n'igice z'umugoroba mukomeze kugira amahoro y'Imana.